Nzamba.
Nzambira samirana. Kwa gatanda tunigene kirezo jamilongi minarimwe nyakanga ni mga kambi na milongi minakane tutina mwebagenzi mwashimio kulikira radio Nzamba agateka kawe ndaba haya mwiri wechangi mwaramutse bivanye naho muherere ye zinijia sango uja makuru mkirundi mukaba mwashirizwa na jewe jamba tise bireha anu makuru akabagizwe nizingigo nguru nguru zikulikira amazu agira kuri atandatu yaraye ahiye aratukombera mu gisagara ca Rumonge amakuru ava ngaho mu Rumonge akavuga ko ibyo nonekaye byo bafite agaciro k'imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi igipolisi kijejwe gukinga impanuka ngo nticashoboye gutabara kigene kirezo rya 21 nyakanga n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi uyu munsi ukaba ushitse mu gihe mu Burundi kirangwa ubwicanyi muri imyaka ine mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi abantu barenga 2400 barishwe Frederic Bavinyumvira arongoye Runani Sefora Arusha avuga ko uyu munsi ushitse hirya no hino ku isi harimwo n'akarere amahoro ariko arahungabana mu Burundi ubukene bukaza busongera isibe ayo mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuzakugaruka ku mugambi w'ishirahamwe ubaka National Group bigiye kubaka isoko nshasha mu kibanza cahozemwo isoko nkuru ya Bujumbura aya nayandi ni mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa nonge ndabaha nikaze ano makuru tuyahere mu gisata cy'ibidukiki hari amazu atandatu yaraye ahiye aratokombera mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira kwa gatandatu mu gisagara ca Rumonge atatu muri ayo mazu akaba ayakoregwamo ibikogwa by'ubudandaji ayandi akaba yabikwamo ibikoresho bitandukanye abanyagihugu baba mu micungararo yaho bemeza ko uwo muriro batazi ico wavuye ko bene ibyahiye bibaza ko byoba bifise agaciro karenga imiliyoni 50 z'amarundi inzu zigira kabiri zihiye mu kiringo c'indwi zidashika zitatu mu gisagara ca Rumonge hose igipolisi kijejwe gutabara nticahashitse ngo kizimye kigasigura ko kidafise igitoro abanyagihugu bakaba banegura iyo ngendo y'igipolisi kidakora ico kijejwe nkuko nabwiye mu ntango zano makuru kuri rigenekerezo rya 21 nyakanga amakungu arahimbaza umunsi wahariwe amahoro uyu munsi ushitse mu Burundi hakirangwa ubwicanyi mu myaka ine irenga gato Varisito Ndayishimiye amaze ku butegetsi abantu bashika 2436 nibo bishwe muri abo 2399 nabo batowe ibiziga mu bice bitandukanye by'igihugu ibyo tubisanga mu cegeranyo cashizwe ahabona n'umuhari uharanira agateka kazi na muntu iteka wasohoye ku munsi wa kane uheze uwo muhari ukavuga ko abantu barenga 500 nabo bakorewe ihotegwa rifatiye ku gitsina ni inkuru tubaza mugenzi wacu Bonfils Niyongere
nkuko biri mu cegeranyo cy'umuhari uharanira agateka kazi na muntu rigiteka ibitigiri by'abantu bishwe mu ntwaro ya Evariste Ndayishimiye biruta kure abishwe ku butegetsi bw'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza uwo muhari mu cegeranyo cy'imyaka ine n'amezi abiri Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi berekana ko hishwe abantu 2336 muri abo 1339 bishwe n'abantu batigeze bamenyekana mu muhari rigiteka bavuga ko abantu 247 bishwe n'inzego za leta hamwe n'abantu 1355 batowe ibiziga mu mihingo itandukanye y'igihugu cy'u Burundi. Muco cegeranyo umuhari rigiteka werekana kandi ubwicanyi ko bwari bwimunukoje mu gihe hategwa magrenade mu ntara za Bujumbura, benshi bakunda kwitarirare bubanza cibitoke no mu gisagara ca Bujumbura, aho zahitanye abantu 185. Muco cegeranyo cy'umuhari rigiteka bavuga ko mu myaka ine y'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye abantu 535 bakorewe amabafatiye ku gitsina, muri abo abakenyezi 225 bakaba barishwe, abandi 261 bakaba baraboretwe igufa, abantu 183 barafashwe abaranyuruzwa babugwa irengero. Mucegeranyo c'intumwa idasanzwe kubijanye n'agatsi y'akazi na muntu mu Burundi, Gaetan Zongo, yasohoye mu mpera z'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka w'2024, aho yerekanye ku mwaka w'2023 waranzwe n'amabi menshi mu gihugu cy'u Burundi, harimo kwica no kunyuruza. Ico cegeranyo kandi kikavuga ko abayanira agatsi y'akazi na muntu hamwe n'abamenyeshamakuru bahohotewe cane. Icyo cegeranyo ciwe cerekana ko hari ukudahana kw'abakora amabi y'ubwicanyi, na cane cane abari mu nzego za leta hamwe n'urwaruka rw'imbonerakure. Ico kikaba ari intambamyi mu bijanye no guhagarika amabi akogwa mu Burundi.
Umunsi wahariwe amahoro ku isi ushitse rero ngo mu gihe amahoro ariko arahungabana mu mihingo itandukanye y'isi, kugeza mu karere na cane cane ufatiye ku ntambara iriko ibera muri Congo. Ibyo bivugwa na Frederic bavuga inyumvira arongoye runani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta Sefora Rusha, haba i Burayi, muri Aziya canke mu micungararo y'u Burundi. Uko ibintu byifashe bitandukanye n'uko ishirahamwe mpuzamakungu ONU yitirira amahoro. Kurikira insiguro za Frederic bambwe inyumvira.
Usomye batubwira ko amahoro ari ukuvuga umwumvikano hagati y'imirwi y'abantu, ari mu by'ukuri ukotaba hari intambara, ibiko biturika, abantu bicwa byakoreshejwe ibipanga cyangwa imigozi cyangwa ibindi, ni ukuvuga umwumvikano mu bantu. Nations Unies ikavuga iti twovuga ko amahoro ari ukwigiza kure ikintu citwa intambara, maze hagashigwa imbere umutekano mu gihugu kuri bose. Yamara uyu munsi rero gashika tumva ibintu biri hagati y'Uburusiya na Ukraine, kandi wumva ko bifise umurindi uko byogenda mu bindi bihugu bihana imbibe n'ibyo bihugu. Wakaraba induru intambara ziri hagati ya Israel na Palestine, iriko nayo nyine iratandukira Libani. Ukaraba inkurikizi yavyo ahamo iba hari tukura, aho ibintu bisigaye bigorana kuza biragenda bigaruka kubera abagwanyi b'abahuti usanga bafatanije nabo bariko baragwana muri Israel na za Palestine. Karaba intambara iri hagati ya Congo n'ijya mirwi igwana ya M23 bikagira n'inkurikizi mu bihugu bihana imbibe, Burundi, Rwanda, Ubugande. Ugaca uraba imyuzurira mu bihugu bitandukanye, imicanwa mu bihugu bitandukanye. Ibyo byose bikaba ari ibintu bivuza amahoro, ku buryo uyu munsi koko uvuga ati ni gihe isi keneye amahoro gose gusumba uko byahora ntabayihenze.
Kubyerekeye u Burundi, naho ibibazo by'ubutunzi bihanze igihugu bivuye ku ntwaro mbi bituma abanyagihugu atamahoro bagira, kuko kubwa Frederic bavuga inyumvira umunyagihugu ashonje amahoro yiwe aba ahungabanye. Mu Burundi rero abanyagihugu ubu barifumbereje kubera basa n'ababuze byose, pe natwo dusigaye ibiciro byatwo bikaba byabaye umurengera, aho umunyagihugu asanzwe atoshobora kuronka uburyo bwo kubigura. Reka dusubire twumvirize Frederic bavuga inyumvira.
Kubyerekeye Burundi amahoro, kuko benshi babivuga, sukutumva inkoho, sukutumva induru, urashobora kubura amahoro kuberako warayitari. Uyu munsi abarundi benshi baravuga ko batakironka ibyo barya. Si iby'imbeshere. Kubera iki? Kuberako ibisumwa byabo usanga birabwa na benshi, hari n'abazana migambi yo kubibarirako. Ndavuga nk'ibi bya Nagesa usanga igihe batuma bidoga baterega haraheze igihe cy'umwambi umwimbo wacu wagiye. Hariho ibibazo bijanye ni kubiciro bitera biduga ku munsi ku munsi, no kuvuga ifaranga ritagaciro iko ritagaciro ariko ibigugwa ibiharage miceri sukari byose usanga by'abanyagihugu bakenera kugira ngo bironke bitoroshe, kuko byaduze by'umurenge n'inshuro zitatu zine zitanu zitandatu indwi. Ukwibaza uti none ayo mahoro yaronka gute udashobora kushora kugaburira umwana wawe? Narumvise nabiyahura kubera ko batabona neza kazoza. Nivyo bintu rero bibuza amahoro. Ugasanga rero iwacu nta mahoro ahari. Hari igihe abantu banyuruzwa, hari igihe abantu bazimangana. Hari mukibazo ati none wumva wabuze wiwe uyogira amahoro gute? Uyu munsi abapfungiwe ubusa ni benshi. Ababyeyi babo barategereje barabura, hari n'abarekwe mu munyororo, hari n'abarenganywa. Mu Burundi rero tukavuga ko by'ukuri amahoro ntayo mu mitima y'abarundi. Uganiriye n'abarundi barakubwira by'ukuri, kandi kibazo ingene bacumva, kandi bakakubwira bati twebwe ni intwaro itubujije amahoro. Naje gutuma rero uyu munsi mpuzamakungu wahariwe amahoro kuba akanye ko kwikubita agashi kuri leta y'u Burundi. Ahari ntambara babuze bati twanga agahengwa amasaha 24. Ese mu Burundi utanga ahengwa amasaha 24 gute ngo bimare iki? Koko ntibariko baricwa n'amasasu, oya bariko baricwa n'ingene igihugu gitunganijwe. Ahubwo tukabasaba ko wowe umwanya wo kwikubita agashi kuryango ibintu byose babwira ku munsi babihindure, bareke gufata amafaranga y'igihugu ngo bayashire mu mifuko y'iwabo, biyubakira amazu, bigurira imiduga. Igihe umunyagihugu nawe ariko arata wakuba atagira icyo ehereza umunwa, atagira yava, atagira yaja, atakazoza kari imbere yiwe. Uko niko kubura amahoro. Rero nagira nsaba abategetsi nibanyumva, niba bakibishobora babikore, batabishobora naho abarundi bihangane kubera ko barinjiranywe, hanyuma biyumvire icokorwa kugira ngo biha amahoro.
Inzamba
ganiro ku isoko cuno munsi tugaruka ku mugambi w'ishirahamwe Ubaka Nation Group kubaka isoko nshasha ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura. Ku isoko mugishikirizwa na Emire Nibasumba.
Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Inyuma y'imihango idashika itari mike yo gusubira mu isoko nkuru ya Bujumbura, leta y'u Burundi iheruka guhuruhusha ishyirahamwe Ubaka Nation Group kugira ngo rizosubire mu iyo soko imaze imyaka irenga cumi ihiye. Ariko abarundi bamwe bamwe harimo abanyepolitike babibonamo amahinyu menshi, na cyane cyane ku bijyanye n'itangwa ry'isoko, uburyo buzokoreshwa, hamwe n'ibijyanye n'ibyigwa by'ingene isoko nshasha yo kubakwa. Ibyo nivyo tuza gukijya nino mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2021 nyakanga mu 2024 muri ko mushikirizwa na Emile Nibasumba. Kaze mu kiganiro ku isoko ku munsi wa mbere, ishyirahamwe Ubaka Nation Group ryaratanguye icyese ibikorwa byo gutunganya neza ahari bisigarira by'isoko nkuru ya Bujumbura. Umushikiranganja jejwe inyubako mu Burundi, Dieudonné Dukundane, niho yarari mu bijyanye n'uburyo buzokoreshwa, naho yari yigeze kuvuga ko hashobora gukoreshwa miliyari 50 z'amarundi. Kuri uwa mbere Fabrice Manirakiza arongoye ishyirahamwe Ubaka Nation Group yagereranije ku isoko nshasha ishobora kubakwa n'imiliyari 500 z'amarundi, acahamagarira abanyagihugu bose babishoboye gushyiramo imitahe.
Twipfuje ko uwariwe wese duhereye kuri wa murimyi wa ruguru tukaja kuri wa mu diaspora ba muri Amerika tugahera kuri no vuga ati tukavuga kuri wa mu taxi vero wonga tukavuga muri wa wundi akubura isoko nga ko bose bashobora canke bashobora kugiramwo umutahe ibyo rero mu kubikora twashinze ko umutahe umwe mu mafaranga ya marundi ari 1,300 by'amafaranga ya marundi umutahe umwe mu madorari ni 1,300 y'amafaranga ya madorari mugabo mwumve neza ko mu nyungu washizemo amafaranga menshi ni wazokunguka byinshi kandi mwibuke yuko umutahe wa madorari uri hejuru cyane kurusha umutahe wa marundi
abamenyesha makuru baranabajije Fabrice Manirakiza ikiringiyo soko izokubakwa ingene izobingana hamwe n'igitigiri cy'abazoyijamwo
mu kiringo kizotwara iri soko nababwiye ni hagati y'imyaka 3-5 muganda babwire turashimubyigwa nicyo gituma twaje gutegura ikibanza sinoza kukubwira ngo hazoja yetaje ya 30 ntarakora etide diso nicyo gituma ubona leta kiri twuguruye amarembo ati hubwo genda mukureho bijya byose bihari ibyo byigwa bibubu nyene kugira tuce tubwira bene gihugu mwese ibi bibazo uri kurambaza ucumbaza ndaguhinisha igoroye ndakubwira ati gitigiri niki abazoba mu bazoba bangana uku
mu mugambwe MSD babona ko tacyo bizomarira abanyagihugu kwahubwo ari amatangazo afise intumbero yo kwiyamamaza kuri mikro ya bagenzi bacu ba television Renaissance umuvugizi w'umugambwe MSD Epitas Nshimirimana yamenyesheje ko uwo mugambi wo gusubiramo isoko nkuru ya Bujumbura urimo amahinyu menshi
kibizerekeye iyi isoko nkuru ya Bujumbura ivugwa ko bahaye isoko aba bantu bo muri diaspora cyane cyane ngira ngo ni Fabrice wa Evariste Ndayishimiye vyogenda gute ngo umuntu aronke isoko atarashobora gukora ivyigwa bikenewe byo kugira ngo ashobore kuzokora ico gikorwa nkuko twabyumvise mwaravyumvise mwese ngene yabivuze yavuze ko ubu uye batangwe gutegura ikibanza kugira ngo bashobore kugira ivyigwa byose byo kwerekana ingene boheza bakubaka iyo soko none mu kumuha isoko bashingiye kuki ko bavuze ko bamuhaye isoko kugira ngo bashire mu ngiro igikorwa cyo kubaka isoko bamuhaye gutyo gusa ta vyigwa byakozwe yaterekanye ibyazokora agaciro bifise yaterekanye atamahiganwa baye ngo bamwe nabandi bahiganirwe iyo soko uca wumva ko ivyo bintu ari ibintu by'uruhendo ari bimwe nariko ndakubwira ko bifise intumbero ya politike bifise intumbero yo kuzorondera ibintu bikoreshwa muri kampanye na cyane cyane ko numvise banabajije ikiringo kizokuba iyo soko izomarira kirubakwa yatanze ikiringo cy'imyaka 3 iyo myaka nayo ikabihurirana neza na neza na kampanye yabinjya bintu bita amatora yo mu 2027 bijanye n'umukuru w'igihugu ni ibintu rero birondera kuzokoreshwa muri iyo kampanye y'umukuru w'igihugu kugira ngo baze kubesha ko hari ibintu bari ko barakora hari ibintu Evariste Ndayishimiye yari karakora ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa ibiriko birakogwa n'ububandi bwo kwiba amafaranga y'igihugu bwo kurondera nyene ibyo bintu byo guhuma amaso abarundi n'amakungu si nibyo gusa ibyo byonyene nibyo ibyo nibija habona bigaragara muga bitaje habona nibyo byishi mugende murabe ibugendana bariko baragira ngo barugurura izine shasha ngo yo gukora umwavu w'ikizungu mugende murabe hirya no hino uzosanga bariko bagira byo gutanga amasoka hanahandi atamahiganwa baya taki mugabo mu by'ukuri ni uburyo bwo gusahura igihugu no kurondera guhuma amaso abarundi n'amakungu nkuko nabibabwiye bifite intumbero gusa ya politike yo kuzohuma amaso abarundi n'amakungu kugira ngo biyumvire ko Evariste Ndayishimiye afise ibyo yashoboye gukora afise ibyo yari karakora bijanye no kubaka igihugu mugabo mu by'ukuri ata igihugu atatera mbere y'igihugu arikarubaka muri kino gihe
inyuma ya isoko nkuru ya Bujumbura ihiriye igatokombera kuwa 27/0 mu 2013 abadandaza babarizwa mu bihumbi bakahahombera ivyabo leta y'u Burundi yamyivuga ko harabiyemeje kuyisubiramwo ariko ntivyigeze bijya mu ngiro aha akabari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cuno munsi mwese mwaduteza biri turabakengurukiye twongera tubike banura mwari kumwe na Emile Nibasumba naho buta
cyari kiganiro ku isoko
imbere yo gusozera no makuru kurikire bikuru bikuru byanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi mukaba mushikirizwa na mugenzi wacu Audace Nimbona
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
ikaze kuri mwese murano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri inundwi tuyatangurire kuri SOS Media cyanditse ku kamo kishira hamwe impuza makungu oni rigabisha ko agateka kazi na muntu mu Burundi kifashe nabi kandi ko ibintu bishobora kuyangara muri kino gihe amatora y'abashinga mateka yo mu mwaka wa 2025 yimirije muri raporo itangwa n'intumwa idasanzwe mu Burundi mu bijanye n'agateka kazi na muntu amenyesha ko ibiriko biraba mu Burundi biteye ubwoba afatira ku ibura buzwa ry'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi ukudahana hamwe no gukwiragiza ibigwanisho mu banyagihugu bitakiri agaseseshwa rumuri ukwinubana ngo kugeze ku rwego rwo hejuru Fortuné Gahitazongo intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi avuga ko muri kino gihe atawukiryogora cyane ngo akoreshe inama ikimenyesha makuru iwacu naco canditse ku nyigisho za politike ziriko zihabwa abana bakiri bato mu mashuri ibyo ngo bigashobora gutera ingorane mu kibano kuva David Ninganza ajeje ubuvugizi no gutanga makuru mu ishyirahamwe Sojipaye ishyirahamwe Rukristu rijejwe amahoro no gukurikirana abana avuga ko amashuri atarakwiye kuberamwo inyigisho n'amahiganwa ya politiki ariko rero bamwe mu barezi ngo nta kindi bagikora atari kwigisha jaye na politiki aho gutanga ubumenyi buzofasha ibibondo gutera imbere iwacu gitanga karorero mu ntara ya Rumonge aho hari urongoye ishuri yasabye abanyeshuri kuja mu mugambwe wiwe baramwakira ngo yashiye ababwira ko azobayobeza IBN News nacho canditse ko agatoro wasa avuga ko leta y'u Burundi itashaka ko aba mu mugambwe CNR wasa avuga ko yitwariye iyo leta byabaye mu kwezi kwa gatatu kuno mwaka w'2024 igihe hasamburwa umugambwe wiwe ariko gushika ubu tungane bwaratinye kumuhamagara ibyo yabishikirije kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 17 za kuno kwezi mu kiganiro cyatunganijwe n'ishyirahamwe Parcelle kijanye n'amatora yimirije abanyamigambwe batari bake bakaba bari bacikabye hagatumwa rwasa avuga ko bigaragara ko amatora yimirije hazubamwo ubusuma bukabije Burundi Echo imbere yo gusozera kivuga kugwaruka rwo mu ntara ya Cibitoke wafatiye akarorero ku mufasoni inamujadi umukenyezi w'ingwanyi azwi cyane muri kahise kuko yarongoye urugamba rwagwanya intwaro y'abazungu n'abari babashigikiye hari mu mwaka w'1993 ubwo rwaruka rwashinze mu mwaka w'1999 koperative de Guise inamujadi kindi bavuga ngo nuko bashinze imigwi y'intambo ndangakaranga ibyo byose ngo bikazobafasha kuzironderera ibyo bakora aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'ibimenyesha makuru muri ino ndwi Audace Nimbona na yabashikirije abadabifurije kumererwa neza aho muherereye hose tukaba tuzosubira kuwa gatandatu za naho utaha kuri radio Inzamba agateka kawe
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
nukuda ya makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ku Burundi duke dusozera ano makuru yacu nkabashimiye bagenzanje bafashije kuyaterukanya ngashimira kandi na mwebwe mwese mwaduteze yompi ano makuru mwayashikirijwe na jewe Jean Baptiste Bireha mugire mugoroba mwiza na weekend nziza nyahuta